Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kuwa kandi n'igenekerezo rya 18 Nyakanga mu mwaka 2025 inamwe bagenzi mashimi yo kurikira radio Nzamba ryakawe ndabahaye mwiriwe cyangwa imaramutse bivanye naho uherereye iri ni ryasanzwe ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'igihe nkuru kuzikurikira basaba ko mutware bitoreye ko ari we yobarungura abo nabo n'abanyagihugu muri kasiye muyange muri zone Rubirizi bamaze iminsi ibiri ku biruhuko by'iyo kasiye baje kugaragaza umubabaro bafise nyuma yaho kuri uyu wa gatatu w'isesi manukiye urutonde rw'abakuru b'imitumba batuwe basanga ko bagumwe ntari ku rutonde hari umurundi yacava mu gihugu cya Suwede yazwi ku izina rya Alexi Bimbona afunzwe mu gashu k'iperereza inyuma y'iminsi itanu afatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura abegereye umuryango wiwe bakaba bamutabariza ngo arekuwe imyitozo ni myinshi bigisha mu mashuri y'imyuga Ansiyemade Metiye bavuga ko kuva aho leta itunganirije imishahara mishasha basanze babakase amafaranga menshi kandi akazi bakora katahindutse basaba kuburenganzwa aya n'ayandi mukanya samikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kwaramutsa abanyagihugu muri kacye muyange zone Rubirizi muri komine Ntahangwa bamaze iminsi ibiri birigwa ku biro bya kacye muyange baza kwiyamiriza urutonde rw'abatowe umutumba rwamanitswe kuri uyu wa gatatu n'umugwi ujejwe amatora sisi imvugo nuko umutware bitoreye yari yabaye uwa mbere mu matora y'abarungura umutumba atawe bigeze babona kuri urwo rutonde muri kino gihe ishavu janiga bakemeza ko ta wundi mutware azoshikirizwa babarungure inkuru ya Jean Marie Ndabashinze
aha turi imbere y'ibiro bya quartier muyange abanyagihugu isinzi bazindukiye kuri uno munsi ugira kabiri baje kwiyamiriza ishyirwa mu ngiro ry'urutonde rw'abatowe mu barongore ya quartier muyange kuva ku munsi wa gatatu ibyo biro bikaba atanumwe abyinjiramwo nk'uko byemezwa n'abanyagihugu kandi bikagaragarira no kucegeranya ico vyavuye mu matora Ndayishimiye Paulin niwe yatowe n'abanyagihugu ngo arongore quartier muyange urugo rutonde rushasha wo yatowe nta nahamwari uboneka mu kibanza cya mbere akaba ari uwitwa Jimiriman Abdalla abanyagihugu bo muri quartier muyange akababaro ni kose bavuga ko badashobora kwemera gutwagwa n'uwo batatoye
imbere y'uko amatora aba bagiye baragwanya bagerageza ibishoboka kugira ngo barabe yuko uwo mutware Filiteri Pole yoba muri liste bamwagize amagire danje manyanga kabiraza era bimaze kwanka harabaye amatora pole aba uwa mbere mbere kuri liste nziza cyane amatora meza haraba uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko bamanyaga muri fepi amadasanzwe ku buryo bw'uko uwabaye uwa mbere yabumbye kuri liste akigeza aboneka uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu gushyikiriza isaha bazanye liste y'abantu batanu kandi aritonde barabaza icyenda bamwe bane ba mbere barabakura ko icyo ni cyo kibazo abanyagihugu bavuga ati none umutware wacu bamutwima gute twaramutoye baduha tutatoye gute uwa gatanu niwe bagize uwa mbere
abanyagihugu bavuga ko atana kimwe ngo uwo batoye yoba yagirizwa gushika uno munsi ariko uwo babazaniye ngo abarongore ngo baretse kumutora bamubona kuko bazi ko ari mu kinyamakosa basaba umugusepi kureka ukoresha igikenye bagashikiriza uwo batoye
ariho urimo amanyanga yego aratanga mahera kose amahera yatagira uko angana kugira ngo abo mutware nawe asanze bamubye ko amanyanga y'ibintu by'amatongo yego aragusha amatongo kabiri kabiri rero umutware kore ariko bamugwanya kubera iki ababuza gukora ayo manyanga birateye agahinda abanyagihugu barafise akababaro kuko kubona abo bitore batariko barababona nta kintu na kimwe mwagiriza.
Uruganda rwa radio Inzamba Agateka Kawe tukaba twagerageje kurondera kuri telefone ba barongoye umugwi sepi mu ntara ya Bujumbura canke barongoye umugwi sesi muri komine ya Nangwa kugira batange umuco kuri urwo rutonde rwiyamirizwa n'abanyagihugu bo muri quartier Muyange ariko ntibashoboye kutwitaba.
Urakoze Jean Marie Ndabashinze dutandukira igisata kijanye n'ubutungane habegereye umuryango w'Umurundi aba muri Suede Alexine Mbona baramutabariza basaba ko arekugwa nyuma y'iminsi irenga itanu afatiwe ukibuga cy'indege cya Bujumbura muri kino gihe apfungiwe muri kamwe mu gasho k'iperereza nyuma y'iminsi itatu yaramaze mu gasho k'inyamirama bipeji basaba ko arekugwa kuko kugera n'ubu bataramenyeshwa icyo yagirizwa n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Amakuru atangwa na bamwe mu bapolisi begereye igipolisi cy'Inyamirama bipeji ariyo commissariat de la police judiciaire kirimubwiza bavuga ko Alexine Mbona yashikanywe kuwa gatandatu w'indiheze aherereje gufatirwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye mu gihugu cya Suède asanga bamwo kandi afise n'ubwenegihugu bwaho. Ayo makuru nyine akavuga ko Inyamirama yamusambishije ku munsi wa gatandatu no ku Imana atacaye amusanze ko maze araheza ararekugwa kuwa mbere mu gitondo bagasigira n'amatelefone yiwe ngendanwa bavuga ko uwayabitse atari hafi ko abonetse bamuhamagara akaza kuyatora. Uwo munsi nyine ku mugoroba amwe mu makuru atangwa n'abapolisi avuga ko hari itegeko ryatanzwe n'umwe mu bategetsi atarashobora kumenyekana asaba ko Alexine Mbona asubira gufatwa. Icyo gihe nyine ku mugoroba kuwo munsi wa mbere yarahamagawe ngo anyaruke gutora telefone ziwe ageze agasubira gutabwa muri yompi. Nkuko abapolisi babandanya babivuga kuri uyu wa gatatu mu gitondo yazinduye ajyanwa mu iperereza aho bavuga ko yajanywe gusambishirizwa gushika kuri uwa kane ku muhinga mu twandikiye inkuru akaba yarakiri mu iperereza. Bamwe mu begereye umuryango wiwe bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano wiwe kuko kuva fatwa batarigira bamenyeshwa icyaha yagirizwa bagasaba ishyirahamwe CNIDH nabo bose bafite icyo bokora gufasha kugira arekugwe kuko kugabo ariko azira ubusa. Radio Inzamba Agateka Kawe tukaba tutarashobora kuronka icyo gipolisi kivuga ko kimwagiriza.
Mugisata kijanye n'agateka k'abana naho hari abana bashika amajana abiri makumyabiri n'umwe bafashwe bagiye kudandazwa muri ibi bihugu umwaka uheze ibihumbi bibiri na mirongo ine na kane nk'uko raporo y'ishyirahamwe CONCET UE TON FRERE rirwanya urudandazwa rw'abantu ibyerekana. Iryo shyirahamwe ribona ko ibyo biharuro biteye ubwoba rigasaba leta gushyiraho amategeko akomeye agwanya ubwo budandazwa. Dutega amatwi Prime Mbarubukeye umukuru w'iryo shyirahamwe akabivugiye kuri wa kane kuri Radio Ponesha FM.
Dusanga mu mwaka wa 2024 harafashwe abana bashika amajana na 81 bajyanye kudandarizwa mu guca Tanzania kandi bafatanwa itonga bafiswe n'abagiye kubadandaza bariko barabacisha mu ntara nka Rutana Makamba Rumonge z'icyo gihe mu gukora abana benshi cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2024 naho ubwigoro bwinshi bwakozwe na leta y'u Burundi tubona neza yuko n'ubundi abadandaza abana batateswe ngo bate burundu kuko n'ubu biribonekeza yuko by'ukuri urudandazwa rw'abana rubandanye mu gihugu cyacu Burundi naho ubwigoro bwinshi bwakozwe. Aho tubivuga twisunze yuko nko mu burengero abadandaza abana benshi bafata inzira cya muri komine Rumonge hano bita mu Kigwena kuko niho mu Rumonge dusanga n'uno munsi ariho by'ukuri urudandazwa rw'abantu rukaze cyane Rumongero abadandaza abantu bayifashe nk'uko umengo ni ikirimbiro ryabo bakidusaba yuko hobaho dukuri amategeko akomakomeye asumbaye hari uno munsi cyangwa naye hari agakomezwa leta mbere agashyirwa mu ngiro cyane kugira ngo by'ukuri abijejwe bashobore guhana no guhasha bivuye inyuma bisunze ayo mategeko ku rudandazo rw'abana mu Burundi.
Inzamba.
harimido kubigisha bo mashure y'imyuga bitansanye amazi n'iki bavuga ko kuva aho hagiriyeho itunganywa rishasha ry'imishahara y'abakozi ba leta basanze bakaswe ku mishahara yabo amafaranga atari make bakavuga ko biruko mu gihe akazi katahindutse kuko batangajwe n'iryo kugabanuka ry'umushahara batamenyeshejwe bakamenyesha ko bituye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi yahura akabemerera ko bazuba barenganuwe umushahara w'ukwezi kwa munani ariko bakaba bararindiriye amaso agahira mu nzira bagasaba umushikiranganji bishasha ko yobatunganiriza inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nk'uko bimenyeshwa na bamwe muri abo bigisha ngo agacavu ni kenshi cyane kuva aho habereye itunganywa rishasha ry'imishahara y'abakozi ba leta. Abo bakozi bamenyesha ko basanze bahinduriwe ico bita emploi type bica bituma basanga ku mishahara yabo havuye ko ayarenga 1,200,000 ku bafise impamyabushobozi za A2 na A3 kuri bamwe bamwe kuko bitabaye kuri bose. Bakamenyesha ko naho biruko bategeze bahindurirwa akazi. Abo bakozi bamenyesha ko bandikiye umushikiranganji w'abakozi n'akazi yahora akabamenyesha ko ico kibazo cabo yarakizi kandi abemera ko cari kuba catoye umuti ukwe ku mushahara w'ukwezi k'umunani ariko bakaba bararindiriye amaso agahera mu nzira. Abo bakozi bakaba basaba ko umushikiranganji w'abakozi n'akazi ahari ubu yo barenganura kuko uwo yakoreye mu ngata yari yarivumereye. Bakavuga ko ubu bari mu bibazo by'ubukene budasanzwe ku buryo n'amakaye y'abanyeshure kuyaronka ari ikibazo gikomeye. Mu ruganda rwa radio Inzamba gateka kawe twashatse kumenya ico mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi bavuga kuri ico kibazo ariko twabakenye.
Murakoze Pacifique Nkeshimana mbere gusozera n'amakuru imyaka 64 iranumaye umugambi w'abadasigana ipo na utsinze amatora hari ku igenekerezo rya 18 Nyakanga mwaka 1961 umugana wa Dovico w'abasore mu ijambo yashikirije abarundi nyuma y'iyo ntsinzi yamenyesheje ko hatsinze amahoro demokarasi kandi ko hatagira ubukuru bunyabwo hatagira iteka n'itekane ikurikira.
Uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri, demokrasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Ubu rero ubutigu burageze nk'ukwihweza ibibazo byerekeye Burundi. Ibyo bibazo murabizi namwe, hari ukongereza itunga ry'igihugu, hari biraba amatongo yanyu, hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene, hari byerekeye amashuri n'ibindi. Icyo nifuza cyane cyane nuko umuntu wese aba muri ubu Burundi yogira ati ashi maze umutima ugasubira mu nda. Nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira. Nicyo gituma leta tugiye gushinga itazokwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba Iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe, nimugwirize inshuti umugambwe wacu, nimugwane mu nda n'abo mwahura muhiganwa, ntimwishime, ntimushire isoni. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.
Inunga haduce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese onteze yombi ngashimira na bagenzanje wese w'igiciwe bamfashe kwibaturukaniriza mugire aho mubahwe mwanyu mujyanye na gahwana.